Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Abayashize hamwe abigisha ibikoresho n'inyigisho mu ntumbero yo guteza imbere indero amashuri ashizwe mu mugwi ivyo bita réseau scolaire yisunga itegeko nshikiranganje ryo kuwa 19 kigarama mu 2019 ugushira mu mugwi amashure hari ico biriko birafasha mu ndero vyukuri abigisha hamwe n'umuhinga mu vy'indero barafise ico babivuga ko kaze mu kiganiro kwisoko cyo kuri uwa 2023 ndamukiza mu 2022 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Imigwi y'amashure bita réseau scolaire irenga 950 mu gihugu cyose. Umugwi wose ugizwe n'amashure ava kuri 3 gushika kuri 5 ari ku birometero bitarenga 5 ufatiye ku ishure riba ryafashwe nk'irya karorero muri yo. Igihe ariko arashikiriza ivyaranguwe mu mezi 3 aheze hari ku munsi wa 2 umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yarasiguye intumbero yo gushira mu migwi amashure.
Umugambi dufise nuwo kugira ngo amashure ashobore gufashanya. Amashure asanzwe afise ibikoresho fashanyigisho ashobore gufasha ayandi mashure bari mu karere kamwe adasanzwe afise ivyo bikoresho. Hanyuma kandi ivyo twise ama réseau scolaire bituma murazi yuko abigisha bose badafise novuga ubushobozi cyangwa ubumenyi bumwe bashobora gufashanya kugira ngo mu karere kamwe ntihagire ishure ironka amanota meza mu bibazo bitandukanye mu gihe iyindi yo muri ako karere nyene ishobora kuba yabaye iya nyuma. Kugira ngo ivyo rero bishoboke bisaba yuko tuca dutanga ikibazo kimwe mu mashure ari mu karere kamwe abanyeshuri baje gukora ico kibazo abigisha babo bace baja hamwe uwayobewe avuga ati mwebwe ko mwamenye nyereka ingene mwabigenjeje kugira ngo abana banyu bamenye hanyuma uwo nawe yamenyesheje ace novuga yunganira uwo mwigisha abana biwe bayobewe. Burya inyuma y'ico kibazo ntibizoba birangiye abigisha bari mu karere kamwe bazoca batangura kuza baragira amanama kugira ngo baze barunganiranira hanyuma n'amashuri asanzwe ameze nk'ayikwiye acafasha kunganira ayandi adafise novuga vya bikoresho fashanyigisho bikwiye. Ibyo rero bikazodutuma dushobora kuronka novuga inyigisho z'akanovera kari ku rugero rwisumbuye mu gihe twobikora neza.
Bagenzi bacu bo muri Television Renaissance baraganiriye n'abigisha bo mu mihinga itandukanye y'igihugu baravuga ingene babona ivyo bijanye no gushira amashure mu migwi.
Cy'umuntu yovuga kuri ibyo bya réseau scolaire nuko atanyungu nimwe hari ku mwana atari uko umwana ahubwo abazwa n'umwarimu atamwigishije akamubaza muri vyinshi atize. Ivyo bavuga yuko ngo nakajye ko kwigishanya no kungurana ubumenyi hagati y'abarimu ntabibona gatoyi. Iyo tugize amanama abari kuvuga ibyo tuzobabaza ko gusa twebwe abarimu twasaba yuko ivyo vya réseau scolaire vyoraba ukundi kuntu bitunganye bigatunganya ukundi ku buryo bigira akamaro ku mwana bikagira akamaro no ku mwarimu.
Iyi sisteme yama ekore en réseau ekora muri fondamentale akora en réseau amashuri yegeranye cyane cyane esirituari aplike muri nevyeme kandi vyari rentable cyane kubera bazikoreye nk'amashuri usanga ari mu bukwerokiye ugasanga nta barimu bafise nk'icyo gihe rero baca bikonforma kuko usanga tatora ikibazo nk'umuntu afise nivo yigisha neza akabaza usanga rero abana bamenye kuzakora ibyo bibazo cyane hageze kubakora konkuru wasanga bitanga umwimbu.
Réseau scolaire namis itegurwa rimwe hageze mu mpera z'igice narivyo bikoresha itarose rikoregesha umwana ugacibironka mu mpera z'igice umva bigaruka bikagufasha kugira ngo umwana ashobore gutera imbere. Tugasaba ko n'ubushikiranganje rero ubwo bushyire bwoshyiramwo jirimo réseau scolaire bugashyiramwo uburyo kuko abavuye ubujumba baje kutugirisha izo nama z'ama réseau scolaire bo baza ku buryo bw'igihugu bafise amahera bandikiwe ku munsi natwe abarimu twideplasa tukava aho dukorera tukajya gukorera ku yandi mashuri ata buryo na bukeyi turonse ata deplasa urumva uba wideplaje deja uba muhira uza kwishuri ugashiba kwishuri sandu kore yako kwideplaza kandi ukaja kwindi shuri
kugira ngo haboneke inyigisho za kanovera umuhinga mu by'indero Libera ntibashira kandi abona ko vyotunganya ukundi kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba Libera ntibashira kandi abona ko leta yamishaka guta makosa kubigisha
gushira amashuri arezo utahaye amashuri uburyo nta kintu na gitoyi abo barimo naho babigisha neza gute bashobora guhindura ngitavya kufita gutunganywa kwa rugufata abarimo bamenyesha neza ari mu biharuro ari mu gifaransa ari muri physique chimie biologie tuvuge tugafata abarimo babiri ba mbere bamenyesheje neza mu ishuri ryabo hanyuma bakabasaba ibyo bigisha bakabishyira hamwe abo babiri ba mbere dufata akarorero muri scientifique a bofata ishuri ya mbere abana baronse amanota menshi mu kibazo arico mu w'icenda canke fin des humanités bagacafata n'ishuri ya kabiri umwarimu yamenyesheje kugira kabiri ibyo bigisha bakabishyira hamwe hanyuma ubushikiranganje bw'indero bugatanga uburyo kugira izo nyigisho syllabus no rekana byite syllabus iteranya ibya barimo babiri bigishije ubushikiranganje bw'indero bugaca bubikoresha pour améliorer hariho theory hariho n'ama exercices ubushikiranganje bw'indero goca bwongereza ama exercices akaba menshi no kuvuga amashuri yose hari scientifique a bakigisha exactement la même chose le contenu kugira muri scientifique a hose mu Burundi bigishe bimwe bakora ama exercices amwe hanyuma kugira bifugende neza umuntu acagira recyclage yabari mu muri scientifique a bose bakaba forma kuri yo syllabus nshasha niho rero abari mu abo bambire bose abikanye n'abagenzi babo ingene bigisha yo syllabus maze kuboneka ikabimwe no kuyigwiza ukayimultiplier ukayidistribuer dans toutes les écoles du pays ugacugira livre de l'enseignant na livre de l'élève kugira amashuri yose yigishe bimwe abanyeshuri bakora ama exercices amwe hanyuma rero ico kibazo kigatangwa kugira umuntu arabe yuko l'objectif yari vise bayishikiriye kugira barabe ngine bagorora
mu nyigisho zatunganijwe n'ikigo cy'abafaransa apprendre ku buhinga nguruka na bumenyi umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Tarsis Niyongabo yavuze ko ibijyanye no gushira mu migwi amashuri bita réseau scolaire bihanzwe n'intambamyi atari hari mu kubura ibikoresho mfasha nyigisho akabari no ngaha tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 2023 ndamukiza mu 2022 mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye nongera ndabike banura naho kuwa gatandatu za
cyari ikiganiro ku isoko.